mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Mwiriwe nshuti bakunzi, muri kumwe natwe mu iganiriro vy'uno munsi hano muri studio 18. Muri kumwe na Joe Diane na Hazindongoye. Ivyo biganiriro tubifurijemo ikaze.
Ivyo bikogwa bizotangurira mu Kamenge mu gisagara ca Bujumbura, mu mabanda mu ntara ya Makamba, ibisaka mu ntara ya Mwaro, ibugarama mu ntara ya Muramvya no mu Kivyuka mu ntara ya Bubanza. Mbere yuko bitunganywa aho hose hategekanijwe ivyo bisigarira vy'amagufa bisanzwe biboneka.
Uni Clement Nowani Nziza icegera c'urongoye umugwi CVR n'umurwujeje kuvuga ukuri no kunywanisha mu gihugu c'u Burundi, ayadondagura hazohera igikorwa co gushingura n'iteka ibisigarira vy'abantu batowe mu binogo rusangi bitandukanye. Ico gikorwa kizotangura mu mpera z'ukwezi kwa 10. Turabigaruka ko handi hatumwe hafi y'amaradio yanyu. Tuzakubabwira kandi n'ivyerekeye ingaruka zikomeje kwibonekeza inyuma yaho inama ijejwe umutekano mu gihugu c'u Burundi ifata ingingo yo guhagarika kamukiringo c'amezi atatu amashamwe mva makungu yigenga. Akomba nzindabwire muri make ko umuntu yitwaje kirwanisho jo kwa gatatu yagerageje kwinjira mu rugo rwa Fethullah Gulen, umuyedini w'umunyaturukiya yahungiye muri Leta Zunze za Amerika, ariko yaciye asubiza inyuma n'abajeje kumucungera umutekano. Igipolisi cyo muri Leta ya Pennsylvania cashikirije ko cagerageje kurondera uwo muntu aho yahungiye mu icungararo nticamubona, kandi bakimurondera ku ruhande rwa Gulen. Bavuga ko bibaza ko Leta ya Turukiya ariyo iri nyuma y'ukugerageza kumwica. Mwo kwibuka ko Gulen yigeze kuba akurana n'ubutegetsi bwa Turukiya, ariko yahungiye muri Amerika mu mwaka w'1999. Leta imwagije gushaka gucanishamwo abanyagihugu n'idini. Leta ya Turukiya yagiriza kandi Fethullah Gulen kuba ari we yari inyuma y'ukugomba gutembagaza ubutegetsi muri 2016. Turukiya yasavye Amerika kumurungika mu gihugu kugira ngo acegure urubanza, ariko Amerika yaravyanse. Leta Zunze za Amerika ejo kwa gatatu yaratabuye amasezerano y'ubucuti yagiranye na Iran mu mwaka w'1955 mu kwishura ku ngingo yafashwe na sentare mpuzamakungu y'ubutungane isaba Amerika gukuraho bimwe mu bihano vyafatiwe Iran. Iran yitwariye Amerika imbere yo sentare, ivuga ko ibihano vyafashwe na Leta Zunze za Amerika bice kubiri n'amasezerano y'ubucuti ivyo bihugu bibiri vyemeranije mu mwaka w'1955. Umushikiranganje w'imigenderanire ya Amerika n'ayandi makungu Mike Pompeo avuga ko kahise ka Iran mu bikorwa vy'iterabwoba, ibikorwa vyo gushingura ibirwanisho vya nucleaire hamwe n'ububeshi bw'abategetsi bituma ibirego vya Iran biteshwa agaciro. Amerika yongeye gusubizaho ibihano vyari vyakuwe kuri Iran nyuma yaho perezida damutswa ikino gihugu Donald Trump akuye Amerika mu bihugu bitandatu rutura vyasinye ayo masezerano. Umutegetsi wo muri Leta Sudani y'umanuko atangaza ko Leta yiwe itemera ishingwa rya sentare nshasha ijeje gukurikirana ibyaha vyo mu ntambara vyo vyarabaye mu ico gihugu. Iyo sentare ni kimwe mu bintu bishobora kugirira akamaro impande zose ziheruka gufundika amasezerano y'amahoro. Mu kwezi guheze kwa cenda, ubushikiranganje bwa Amerika bujeje imigenderanire n'ayandi makungu bwasavye bwivuye inyuma ko Leta ya Perezida Kiir ishinga iyo sentare nshasha yokorana n'izi hasanzwe mu guhana abantu bakora mu guhana abantu bakora amabi, harimo n'ubwicanyi bwakorewe abanyagihugu bakubitwe intahe mu gahanga. Iyo sentare yoba igizwe n'abacamanza bo muri Sudani y'umanuko bafatikanije n'abahinga mu vyaha vyo mu ntambara bagacira imanza abantu bokwagirizwa ivyaha vyo mu ntambara. Ivyo navyo bikaba ari ivyaha ivyakozwe mu ntambara hagati y'abanyagihugu yarimaze imyaka itanu muri ico gihugu. Tukiri kuri Afrika, igihugu cha Afrika y'Epfo catangaje ko kizotangura gukoresha igiswahili nk'urundi rurimi rwokoreshwa mu mashuri mwaka w'2020. Iryo tangazo ryakiriwe neza na benshi bifuza urwo rurimi rw'Igiswahili ko rwokoreshwa ku mugabane wose wa Afrika. Igiswahili ni ururimi rukoreshwa n'abantu barenga imiliyoni ijana mu gice cya Afrika y'ubuseruko no hagati, rugero gukoreshwa mu nyigisho mashuri muri Afrika y'Epfo, ikaba intambuko ya mbere izogana ku ruba ururimi rushira hamwe abanyafrika bose mu kunga urunani. La dijugi Amerika samia na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mukayumva muri mu Rwanda kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Burundi ho turi ku mirongo migufi ya shortwaves kuri metero 45 31 na 41 ku mugoroba turi kuri metero 19 na metero 22 ahandi mushobora kumva ijugi Amerika ni kuri wezi 3 akaburungu radio yacu VWA akaburungu com na Facebook yacu ni VWA radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Nikiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Nakajyo ijuje Amerika ari umunyagihugu ahaherere ku gatumba mikambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Nongere ndabahe ikaze nshuti bakunzi kuva mu mpera z'ukwezi kwa 10 no mwaka turimwe umurwi CVR ujeje gutohoza ukuri no kunywanyisha abarundi uzotangura ibikorwa byo gushingura niteka ibisigarira by'abantu byahambwe bunyamaswa mu binogo rusangi ibindi kuri no nkuru na mgenzi wacu Raymond Zimana ibujumbura.
Kremano wani nziza icegera turongoye Severe mu kiganiro ya abamenyesha makuru yemeje kwitegeko rigengo mu guhugutoza kuri no kunywanisha abarundi riusaba kwerekana ibinogo byatawemmo abantu benshi ugukora ikarata ivyerekana no kwerekana ibindi bibanza byahambwemmo abantu ariko bitazwe. Uyo ari mu ndongozi z'umugwi washinze gutoza kuri kumahano yashikiye Burundi kuva mu mwaka w'1962 gushika mu mwaka wa 2008 yemeza kwikorwa tugushingurana iteka ibisigarira by'abantu kizotangura mu mpera z'ukwezi kw'icumi 2018 muri zone Kamenge mu gisagara cha Bujumbura. Kremano wani nziza avuga ko ico gikorwa kizokorwa mu ntumbero yo kunywanisha abarundi.
Ivyo bikorwa byo gushingurana iteka ibisigarira by'amagufa y'abantu abarundi bene wacu twavuze tutanga bizotangurira mu Kamenge mu gisagara cha Bujumbura mu mabanda mu ntara ya Makamba, Irusaka mu ntara ya Mwaro, Ibugarama mu ntara ya Muramvya no mu Kivyuka mu ntara ya Bubanza. Mbere y'uko bitunganywa aho hose hategekanijwe ibyo bisigarira by'amagufa bisanzwe biboneka, umugwi ujejwe gutohoza ukuri no kunywanisha abarundi uramenyesheje ko mu kurangura ibyo bikorwa byo gushingura niteka abo twabuze tutanga hazokwisunga imico n'akaranga by'u Burundi mu ntumbero yo kunywanisha abarundi.
Kiretse ibyo bibanza bishikirijwe icegera turongoye Severe avuga ko icyo gikorwa kizobandanya no mu bindi bibanza bitandukanye byatawemo abantu. Ni nziza avuga ko ibinogo byose bifatwa kumwe kuko abapfuye bose ari abarundi.
Ibi bibanza twavuze tubigiyemo kuko amagufa ari hejuru kubera ibikorwa byari kubera aho. Nababwiye ko hari abantu ariko ari abashuri ahandi naho hari akiri barabara ahandi ibindi bikorwa bisanzwe nko kubaka gutya ugasanga amagufa bayazuye baza kumenya ko ari force commune ibikorwa byamaze gutangura. Hanyuma kubera ko ibyo bisigara biri hejuru ibyo dutanguriye ko mugabo tuzobandanya n'ayandi ma force commune imwe imwe yose tugenda turaraba icyo isaba n'icyo umuntu agomba kwikorera bijyanye n'uko abantu bameze. Ariko ntiduhita kinogo kiri ngaha gisumba kiriya ku bwacu umurundi wese apfuye ni umurundi yapfuye kandi dukwiye guhamana iteka nkuko abandi barundi bose bari barikwiye.
Ku kibazo cy'uko aho hazoshingurwa na iteka ibyo bisigarira hazoshigwa ibyibutso narijya hari imigwi itanguye gushinga ibyibutso mu gihugu icegera turongoye Severe avuga ko icyo gikorwa kiraba umugwi Severe kandi uzogitunganya mu minsi ya vuba wisunze kunywanisha abarundi.
Umugwi Severe ni umugwi w'igihugu kandi ntibaje kureklama le droit ou le non droit uyu cyankuri twaje kunywanisha abarundi. Icyo gituma mu mategeko agenga Severe nuko ariyo izobikora nuko ariyo izotanga umuco ingene byo ko kuvuganye n'abandi bose biraba kugira ngo kibi gikorwa gihuza cyangwa kigizana aba n'abandi bagahurira ku gikorwa bumvikanye gusumba igikorwa cyokorwa n'umugumwe cyangwa kabikamwe k'abantu bamwe bamwe n'abandi twibaza ko ari igikorwa tuzokora mu byo Severe ishinzwe gukora kandi ari byo twiteze kuzokora mu minsi ya vuba.
Muntahe umugwi Severe ukutoza ukuri no kunywanisha abarundi waronse kubabuza abantu mu mahano yashikiye Burundi wemeje ko wegeranije ibinogo rusange byatawemwe abantu birenga 400,000 mu gihugu cyose mu gikiringo cyo mu gwikizorangira mu kwezi kwa 12/2018 abajije nimba bazoba bahejeje gukora ibikorwa byose bisigaye Clement Noah Ninziza avuga ko uyo muguzo bandanya gukora ivyo jejwe gushika ico kiringo kirangiye akizera mbere kushobora kongegwa ikiringo cy'umwaka nkuko amategeko abirekura niyo vyaboneka ko hari bikenewe kurangurwa bitarakogwa inkuru ziva mu nama nshinga mateka zemeza ko uyo mugwi uza barashikanya yucegeranyo civyo waranguye kuva ku igenekerezo rya 10/10 ukwezi kwa 12/2014 gushika kwa 25 mu kwezi kw'9/2018 no kuvuga ikiringo cyose uyo mugwi wakoze Ibujumbura Remonzimana ijwi rya Amerika
Remonzimana urakeneye tukiri mu gihugu cy'u Burundi ingaruka zo kugara amashamwe mva makungu yatanguye kugira ingaruka ku mpunzi z'abakongomani zahungiye muri ico gihugu hamwe muri ayo mashamwe yahora afise ibikorwa bitandukanye nko mu ikambi ya Bwagiriza mu ntara ya Ruyigi yahagaritse abakozi mu kurindira ko leta yumvikana nayo mashira hamwe abakongomani bahungiye mu Burundi bati bidakemuwe bishobora kutugira ku ingaruka mbi muravyumva ku nkuru ya mugenzi wacu Fidel d'Antoine Sabimana
Imunze bakongomani bahungiye mu Burundi mu ikambi y'Bwagiriza intara ya Ruyigi bamenyesha ko kuri uno wa kane amashirahamwe amwe yahora bafasha yakoze ibikorwa bibayabaye ayandi nayo ntiri warugurura n'ibiro ijwi rya Amerika ryavuganye na Fredy Gakunzi aserukiye imunze bakongomani ba mu ikambi ya Bwagiriza yatanguye yatubwira uko byari byifashe mu gatondo kuno wa kane
Yeriso yamaze kugara nta bantu niyo service minimum na irikirakora abari ko barakora service minimum na NGBC akasa akazi ko gukoreshwa service minimum mu gihe bagomba gukoreye service minimum nakubwiye ko ubuzima bwacu buba andanye ha n'ubu mpagaraze ku bitaro hari abana barembye bameze nabi mu gihe babakora service minimum urumva ntacyo biri butange abakeneye ama transfer abakeneye gukora nyako bikomeye cyane siri tubunyine turi muri periode navuga ko turasana bafite epidemie indwara yo kudahwa no kudiare kw'abana muri ico gihe bavuze ngo service minimum urumva ubuzima buracyo butumerera nabi gose
Fredy Gakunzi aravuga ingaruka zizoshikira impunzi bivanye nuko ishiramwe IRC ryahagaritse imirimo ryahora rikorera muri iyo kambi
IRC niyo ijejwe gutanga igitoro imiduga yose ikora mu buryo bw'amakambi niyo izana abapartenaire abana baje gukora mu mwaka wa gatandatu wa secondaire baje guheza amamodoka ya IRC niyibajana ubu icyo giye nyine bizame bizacye bihagarara IRC hano ijejwe ibintu byinshi niyankadre impubyi iraba bapfakazi iraba bakuze niyo ijeje kurwanya ibintu by'ama violence n'andi mahohoterwa yose nibindi rero ibyo byose mu gihe bayihagarika numva ibyo byose byoca biduga ku rugero rwo hejuru cyane
mu gihe naho ishyirahamwe DVC ryo hagarika imirimo Burundu Fredy Gakunzi avuga ko amagara y'impunzi yoca asinzikara kuko bakarigwa n'indwara zitandukanye
urabye hano turi n'ahantu hashushe ahicara hari birwaye ku munsi byiburiburi atonda abantu 200 ku bitaro abarimo abana bariko barwaye amadiare barwaye malaria ni nyinshi cyane gose abo bose umunsi umwe JVC totonda ngo ivure ucusanga ingaruka ari nyinshi cyane turafite abantu bafite maladi chronique ubwo ni ukuvuga ngo abo bose barakurikiranwa na JVC turafite abana ba malnutrition abo bose ni JVC ibakurikirana ari indwara bitandukanye byinshi gose ku munsi bagira amatransfere mu Ruyigi Bujumbura Kiremba n'ahandi
waserukiye impunzi ziri mu ikambi ya Bwagiriza arafite icyo asaba abana bariya
nasaba abo bose leta nayo mashirahamwe kuganira bumvikana ku neza ya twebwe izo bavugana zose izo amasharije yabo bahana barebe inyungu cyangwa se ineza ya twebwe impunzi guverinoma y'u Burundi yaratwakiriye turi abana bayo iradufasha turabishima gose yaduhaye indaro nuko yifuza kutumera neza ikore iraba iyo neza yacu kimwe nayo mashirahamwe nayo ntavuge adadaza kuko usanga abantu yari fisi baguye mu mporero
nimba hari amakondisiyo atendeza ya mashirahamwe babanza bakayaheza ikiringo runaka iyo haserekagirana kontra n'ayandi mashirahamwe yatangura gukora ayo yandi akabona kugenda ariko bahagaritse nta rindi shirahamwe riraza ndabona cyaba ikibazo gikomeye
umwe mu bategetsi bajeje gutunganya ibikorwa muri hasere ishami rikoreye Bujumbura yabwije ijya Amerika kokuwa na andi mashira hamwe afisi ubujo n'ubushobozi byo gukorana na hasere muri iyo migambi bisaba umwanya muremure cyane. Umutegetsi avuga ko gifite icizere ko leta zote bakumvikana nayo mashira hamwe kugira ngo ibikorwa byo mu makambi y'impunzi zahungiye Burundi bisubire bifata umurongo. Terasi na Hiraja umuvugizi w'ubushikiranganje burayi by'intwaro yo hagati twamuronde kugira ngo atubwire umuti bagiye gutora kugira ngo izo mpunzi ntizigwe mu mporero, ariko yatwishubiye ko afatiriwe n'inama. Ijwi rya Amerika rirabandanya rimurondera kugira ngo atange umuco kuri ico kibazo. Ikambi yabwagiriza iri muri komine Butezi, intara ya Ruyigi mu seruko bw'Uburundi, ibamwe abakongomani baba 1900 ikaba yuguruwe mu mwaka w'1999 mu ntara ya Ruyigi. Fidel Antoine Nsabimana kubw'ijwi rya Amerika.
Fidel Antoine Nsabimana urakenuye tukibutsa yuko no munsi kwa kane indwi rumanye umunsi kuyundi iyo nama ijejwe mahoro mu gihugu c'u Burundi agateka inama murantunga kana makajejo mahoro mu gihugu c'u Burundi ariho hafatwa iyo ngingo yo guhagarika ayo mashira hamwe mu kiringo c'amezi atatu. Inyuma rero yahifatiwe igisata kijejwe ibazo vy'u Rwanda n'u Burundi mu ishira hamwe riharaniraba ivy'agateka kazi na muntu Amnesty International i Nairobi rihamagarira leta y'u Burundi kuraba ingene iyo ngingo yosubirwako. Ibindi kuri no nkuru na mugenzi wacu Eroje Urikaneza.
Aganira n'ijwi rya Amerika, Hashen Carlson umushakashatsi muri Amnesty International ku bibazo by'u Burundi n'u Rwanda yemeje ko leta ifite uburenganzira bwo kugenzura no gushyiraho amategeko amashyirahamwe yisunga mu gihugu, ariko asigura ko ingingo yafashwe n'inama nkuru y'igihugu ijeje umutekano iteye ku biri n'amategeko.
Nous étions très surprises et très inquiétées par la décision de suspendre les ONG internationales. Et nous étions très inquiètes par cette
mesure. Twaratunguwe twongera duterwa makenga cyane n'ingingo yo guhagarika amashyira hamwe mpuzamakungu. Twaratewe umutima uhagaze n'iyo ngingo ntasubirwamo kandi yagacinyizo yafatiwe ayo mashyira hamwe. Ayo mashyira hamwe afasha abanyagihugu mu byo bakenera agahakaza abatari bake. Amashyira hamwe yafashanya nayo nyene ahakaza abantu akanafasha. Bizogira ingaruka ukambi nyinshi ntabwo ari nkenerwa.
Et c'est pas nécessaire.
Nubwo umfaso Nicolson avuga ko atari nkenerwa, umuvugizi wa president Nkunziza asanga ingingo yafashwe hageze. Jean-Claude Karerwa ndenza ko yabivugiye mu kiganiro cavugize ibisata vya leta ku munsi wa gatanu w'indwi heze.
Haramashira hamwe murayo ari yizishinda yavuga atungaye inyigisho zo kwigisha abarundi cyane cyane urwaruka yuko boje barubakana abasanga ibitsina abagabo akubakana n'abagabo abagore n'abakobwa bakubakana hagati yabo. Izo se urumva biteye kubiri n'imico n'imigenzo yacu biteye kubiri n'amategeko menshi usanga akomoka ku mareta cyane ku bihugu biba byayarungitse mu mugambi abavize mbere n'imigambi bayatumye. Haramashira hamwe akoreshwa mu kudandaza ibigwanisho, mu gutera ingwano mu bihugu kugira ngo ya masosiyete adandaza ibigwanisho aboneraho akaryo ko gucaronka amasoko y'ibigwanisho. Hari ayandi akoreshwa mu gutera indwara kugira ngo bamwe badandaze imiti baronka amasoko y'imiti.
Mugabo izo byagirije muri Amnesty International babihiye n'isiguro.
Nous trouvons qu'il y a eu beaucoup de confusion ces derniers jours. On a eu beaucoup de déclarations qui
dusanga harabaye kuzazanirwa kwinshi muri iyi minsi heze. Hari byatangajwe bihushanye hagati y'inzego za leta. Umuvugizi wa perezida yagije amashyira hamwe akabikabishe mbere biratangaje nta nishingiro bifise. Turabona ko mu nama yo kuri uyu wa kabiri ibyo byagirije bitagarutswe ko nibaza ko turi mu kiringo caho leta ishaka kwifatira igikorwa cy'amashyira hamwe muri rusangi mu gihugu biraraje ishinga n'urukurikirane rwo kwivanga mu itunganywa ry'amashyira hamwe yabayo mu gihugu na mpuzamakungu. Uburenganzira bwo kuja mu mashyira hamwe buremewe n'ibwizwa nshingiro bugakingirwa n'andi mategeko mu gihugu. Mugabo muri imyaka iheze tubona ingendo yo kwiyugarira ko no gukandamiza abanyamakuru bigenga n'amashyirahamwe yigenga na cyane cyane ayakora ku bijanye n'agataya kazi na muntu. Hari impirimbanyi zahunze igihugu. Iki gitsure gishasha ku mashyirahamwe mpuzamakungu kiri muri uwo murongo nyene wo gushaka kugenzura byose.
Ces nouvelles contrôles sur les ONG internationales, ça entre dans cette même tendance de vouloir tout contrôler.
Hashen Colson anabona kandi ku munyagihugu ari wahahombera kurusha.
C'est clair que la population a besoin des services de ces ONG actuellement. Les Nations Unies ont montré comment les pays.
Biragaragara ko harabanyagihugu bakeneye imfashanyo za mashyira hamwe muri iki kiringo. ONU yerekanye ukuntu abantu bari mu bukene butagira izina mu gihugu n'amamiliyoni y'abantu bakeneye gufashwa ubu. Ego ni byiza ko ibitaro n'amashuri bishobora kuba birakora, ariko hari bikenewe mu kugwanya inzara n'ubundi bukene mu bantu butazohera mu gihe ihagarikwa rigumijweho.
Umfaso
nizeye ko leta izogira impuhwe abanyagihugu bayo igahagarika iyo ngingo.
Nous espérons que toujours que le gouvernement va nous écouter, mais plutôt écouter la population burundaise et leur.
Twizeye ko leta izotwumvira ahubwo ikumvira abarundi berekanye ibyo bagona bakivugira ko bakeneye izo mfashanyo. Ego Amnesty International yizeye ko leta iyumvira ariko cyane cyane ko yumvira abanyagihugu bayo.
Le propre population est
ku munsi wa kane w'indwi heze inama nkuru y'umutekano w'igihugu yatangaje ko amashyirahamwe mpuzamakungu yose ahagaritswe mu kiringo cy'amezi atatu kuva ku itariki ya mbere uku kwezi kw'icumi. Urwo rwego ruyobowe n'umukuru w'igihugu bwiwe rwemeje ko amenshi muri yo atubahiriza amategeko yagenga. Eroje Burika neza, Nairobi, Ijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda twandanirize mu makambi duhereye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hamwe mu Barundi bahungiye muri Kongo basaba muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu territoire ya Uvira intara ya Kivu y'Amajepfo aho bakambitse nyuma y'ikambi y'agategekanyo bavuga ko bahangayikishije n'ubuzima bubi babayemo kuko badafise imisarani ndetse n'amazi meza. Inkuru irambuye numenyesha makuru y'Ijwi rya Amerika muri Kongo Vedaste Ngabo.
Muri zimpuze zigera kuri 30 zikambitse hanze y'inkambi y'agateganyo ya Kavimvira mu gihe zitegerejwe kunyura ku musambo kugira ngo zizahabwe ubuhungiro muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Izo twaganiriye nazo zatubwiye yuko impamvu y'umutekano mu kugaragara ku giti cy'umuntu uri mu bituma bava mu gihugu cy'u Burundi bagahungira muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Gertrude de Miburo na baca mu rwango Salvatore ni impunzi zageze Kavimvira tariki ya 30 y'ukwezi kw'icyenda umwaka w'2018.
Urumva twebwe nyene ukuntu byari bimeze, urashobora kuba ufise ubuzima bukenya muhira mu rugo mu bana ugasanga wagiye mu ishyamba kurondera nk'utwo ugaburira abo bana ngo ntibahwere. Ukacha wagira urashika ugasanga nk'abantu bagiye mu nama ntibagiye bakaca bagutonda ko kumuhana abo muvukana nyene mu gihugu bakaca bakubwira yuko ngo wewe ngo uri umukuyakuya ngo wewe ngo ntituri kumwe ngo wewe ngo uri umukeba. Ibyo bikatuma rero tuca tubura amahoro ugasanga n'utwo uba wavuye gusoma ntunaturiye ukabura amahoro. Hataba abantu bohava naho tuvukana baduhava batugirira nabi. Tureka twungurutse turabe ko twaba turabaye ko bimeze
nari ku mpamvu zo kubera abo tubana abantu bubika ngo sinda mu manama y'umugambwe ngo ni ntuzenya ngo ni mu kuyakuya bakansharika kamenya ntituvuge rumwe ntabi ntarakoba nkacanemera kuvamo ndazine
uza gusabira ubungiro muri Kongo. None babafata gutanga muri Kongo babakiriye gute?
Ntacyo baratwakiramo koko je ntakintu je barama.
Izi mpunzi zikambitse Kavimvira mu gihangare kiri inyuma y'urupangu rw'inkambi y'agateganyo ya Kavimvira zitangaza yuko zihangayikishijwe n'ubuzima bubi zibaye muri iyi hangare ikambitsemo abana n'abagore ndetse n'abagabo kuko muri iyi minsi irenga itatu bamaze Kavimvira nta nkunga y'ibiribwa n'amazi bari bahabwa. Ntabaganwa Pascaline ni impunzi iri gusaba ubuhungiro muri Kongo aragaruka ku bibazo bari guhura na bya Kavimvira.
Ubuzima dufise hano ni bubi cyane kuko turasonza tumaze gusonza tugahiga icyo turya ntiturahamenya ngo umuntu yavuga ko ajya guca ingero duca tuguma ngaha. Tumaze kuguma ngaha kandi iyo budushatse no kujya ku mwanda mukuru ntituronka iyo tujya ngaha mu gisagara. Aha rero ubuzima bubayeho nabi turiyumvira turagowe kuko twama turiganyira uko nyene amazi tuyora ibyo byo kurusizi nyene byo hepfo kuri Tanganyika nibyo tunywa uko nyene haraho bitunanira mbere tukaguma ngaho katariyo twamenyera inyota katwica.
None se abana banyu bajya bigenze gute?
Abana nabo ntibajya ko bajya icyo twarose tutarose bagumaho ntakundi ngaya bugenza riri mu twica no kuboha nyene tukanywesha
tubaronderera
gusega naho twoseze ntawo dufise tujya guseho ko ntabwo turahamenya. Uko niko bimeze none rero mwo dutabara mukagira icyo mwo dufashije kugira ngo tubeho.
Komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi SNR ishami rya Uvira ryemeza yuko hari abarundi bari hanze y'inkambi y'agateganyo ya Kavimvira bategerejwe kunyura ku musambo kugira ngo bamenye impamvu bari gusaba ubuhungiro. Abazemererwa ubuhungiro nibo bazitwa impunzi hanyuma bazinjizwe mu nkambi y'agateganyo ya Kavimvira nyuma bazajanwe mu nkambi y'umurongo uri mu karere ka Fizi. Mumenye yuko atari Kavimvira honyine hari abarundi bari gusaba ubuhungiro bwo kuba impunzi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ahubwo no mu nkambi z'agateganyo za Munge Munge na Sange hari abandi barundi nabo bari muri izo nkambi basaba ubuhungiro. Vedaste Ngabo ku bw'Ijwi rya Amerika Kavimvira mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo.
Vedaste Ngabo nawe urakeneye inkuru yawe. Abakunzi b'Ijwi rya Amerika bashobora kongera gusubira kuyumva kuri wezitatu akaburungu radio ya tuve wa akaburungu com mu kanya akadisho ku mbuga ngurukana bumenyi.
Sha, bija bija, bila nuga nuga kwa nivu.
Kani vihu.
Ngoni vihu wakani na jiswa mei.
Mda kubie kwa tarifu.
Nivyo.
Sivyo.
Nivyo.
Eka sivyo.
Edu pingi. Edu pingi. Utangiki.
Emu pinga mu pingi. Omvili zijwi ya Amerika. Iraveshu zivihuha. Ika wahi nguru imfaho.
Kumbuga ngurukana bumenyi hari guharira hagati y'abamwe n'abandi kujanye no guhana abanyeshuri hakoreshejwe inkoni bamwe bati byaravaniho mu Burundi ntibikihari abandi muti bati banguha biracahari none ukuri kuri hehe Diane Ndonse ari Bujumbura yaducishije amaso kuri izo mbuga ngurukana bumenyi
Intandaro y'impari ni Ireresi yaciye ku mbuga ngurukana bumenyi yerekana umuntu w'umugabo ameze nk'umwigisha ariko arakubita inkoni abanyeshure asa naho ariko arabahana umwe wese akubitwa iyo nkoni inshuro zitatu ku kibuno icerekana ko ashobora kuba ariko arabahana nuko ari abanyeshure bake kandi bikabera mu kibuga imbere y'ibirasi bitonze bigaragara kandi ko begereye umuryango w'isomero ari naho uhejeje gukubitwa aca yinjira Ireresi ihera hamaze gukubitwa batatu abayihweje ku mbuga ngurukana bumenyi zimwe zimwe yaciyeko babaye buharire kuri bene ubwo buryo bwo guhanisha abana inkoni banditse bavuga bati ni mundabire uyo mumenja akubita abana nk'utavyaye iyabo wanti wo mwana namukosora namurasisha umuheto mujisho nta bujinga uwundi ati uyu mumenja nuwahega yemwe uyasa nubishura ati emwe nimba ari karamuhana ntibisigura ko ari umugesera ijambo ry'Imana riratwemerera gutoza indera abantu uwo mwigisha ntahana nabi uravya hakubita ni kuya leta dusome n'uyu asa n'umwunganira ati umwigisha nta kosa yakoze kuko guhana umwana nta kosa ririmo kandi nta rugero yarengeje ibitwebwe byaradukingi ahandi ho no kwiga ntitwari kwiga guhana no kurenza urugero biratandukanye uyundi nawe ati none ibi biracabaho koko tugarukirize kuri uyu nawe yanditse ati nabo kubera abana b'ubu batagikubitwa indero yabo yarasubiye inyuma nico gituma ubu mwigisha atakivuga ntabara ariko nubu ukeneye gutanga indero nyayo arakwiye kubahana nyene uku kudahuza kuri kuguhanisha inkono umwana hamwe kuratahuritse kubasanzwe baharanira ibijyanye n'indero y'abana kubera ko ariko asanzwe hanwa mu mico y'ikirundi mu gihe amategeko ariko nayo avyihaniza umushingwa manza Samantha Yohani arongoye runani rw'amashirahamwe aharanira iby'indero bafashe bige
ubu aho tugeze haba mu by'amategeko haba mu bijyanye n'indero y'abana na cyane cyane nko ku mashuri igihano cyo gukubita abana ntigitegekanijwe n'amategeko kuko ibihano byose bitekanijwe guha umwana biri mu tegeko rigenga iby'indero ariyo bita reglement scolaire iyo nayo barategekanya buri gihano bagategekanya n'ingene gihanwa
inyuma yaho ibihugu bya Buraya bigera kuri 18 bifasha ingingo yo kubuza igihano cyo kumubiri mu mwaka w'2008 Uburundi bwahavuye nabwo ne bwisungiye ngingo byongeye amasezerano mpuzamakungu y'agateka k'abana yo mu 1990 yarasabye ko agateka k'umwana kubahirizwa ku ishure Jacques Shimirimana arongoye runani rw'amashirahamwe aharanira agateka k'abana mu Burundi FENADEB yibutsa ko imbere yo kushikira nganje bw'indero bushiraho itegeko ribuza guhana abana ku mubiri hari abahe bakwiga bomowe n'ibyo bihano Jacques Shimirimana yemeza kandi ko iyo reresi yateye impari ku mbuga ngurukana bumenyi iterekana ivyabereye mu Burundi ariko rero kubwo umushingwa manza Samantha Yohani arongoye runani rw'amashirahamwe aharanira iby'indero bafashe bige wewe ntarira ko bitokogwa n'abigisha bamwe bamwe kuko bakiri ku rugamba rwo kubituza
nta mwonga uburi sato budahizwe ejo urashaka guca kuri iri shuri cyane cyane mu mashuri y'intango aha canke hajya ugasanga hariho nk'umwigisha kaciyemo uwo nibaza yuko twomuhanura ko indero ifatiye kugukubita abana atari indero kuko irafise ingaruka mbi ku buzima bw'umwana no ku buzima bw'igihugu kanatsinda n'amategeko haba y'u Burundi cyangwa impuzamakungu arihanikiza ibihano nk'ivyo byo gukubita abana ku mashuri
twibutse ko bimwe mu bihano bitegekanijwe mu mategeko agenga indero ari gusohora umunyeshure kumukura amanota canke kumutuma umuvyeyi I Bujumbura Diane Ndonse ijwi rya Amerika
Jene ndonse urakenewe no kuri duce dusozerere ikiganiro iwanyu mu ntara cuno munsi incuti bakunze mari kumwe natwe mwakoze kutwumviriza muraniguye mu banyu no mu vyanyu mandanye mu ryohegwa n'urutonde rw'ijuru rya Amerika mu ndimi zitandukanye Jene nahazwe twari kumwe kuri micro tuzongere ejo yakoze na Twitter ya Biro yegeranije amajwi na Ingenieur hadufashije mu buhinga bw'ivyuma.